Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Jean-Georges Kigogora.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo ya kane nyene kwezi kwa ruhesha umwaka w'2026 yabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye uno munsi nayo akabagizwe n'iyo nkuru nkuru zikurikira. Avyeyi barereye ku ishuri ishingiro ya gatatu muri zone ya Muyange muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga baragiriza umuyobozi w'iryo shuri kuba yaratoje amafaranga yo gusanura iryo shuri ariko akaba atabikoze, basaba ko yofatwa agakwitwa intahe mu gahanga. Mujerekeye indero nyene idarapo ry'igihugu ribwirizwa gusubira kuduzwa iminsi yose imbere y'ivyigwa. Ibyo nibyo ubushikiranganji bujejwe indero butegeka abayobozi b'amashuri, murabikurikira muri ano makuru. Mujerekeye agateka kazi na muntu naho ishyirahamwe Sojipa iriharanira agateka k'abana risaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo rikingire abana mabi ashobora kubakorerwa. Mu kanya gato tuje mu idonido ry'ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndashubiye kubara musanda bahani kaze muri ano makuru twabateguriye midogo n'imyishi mu bavyeyi barereye ku ishuri Ecofo ya gatatu muri zone ya Muyange iri muri zone Nyanza mu ntara ya Burunga bagiriza umuyobozi w'iryo shuri ko yaranyuruje imiliyoni 14 zari zigenewe kubaka iryo shuri. Ni nkuru twateguriwe na Jean Baptiste Bireya.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu bavyeyi barereye kuri iyo shure abitumenyesha, uyo muyobozi w'ishure kuva mu gice ca mbere cy'umwaka umunyeshuri wese yiga mu mwaka wa mbere gushika mu gatandatu yatanga ibihumbi 10 nayo kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda bagatanga amafaranga ibihumbi 20. Abavyeyi ngo bari babwiwe yuko hari mafaranga arayo gusanura amashure no guhemba abakutsa kivi, ariko ngo barindiriye barabura, babona ko ayo mafaranga yuba yaranyurujwe. Kuri makenga yose ruganda rwa radio Inzamba hagati ya kawe twagerageje kurondera umuyobozi wa Ecofo ya gatatu yo ku Muyange ubwo yatanga umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kumurongo ngo telefone yiwe ngendanwa.
Tubananije n'ano makuru mu gisata cy'indero, umugenzo wo kuduza idarapo kubwirizwa gusubira kubahiriza mu mashuri yose mbere yo gutangura ivyigwa. Ivyo bivugwa na François Vyarimana, umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi, avuga ko mu mashuri atari make uwo mugenzo wari waribagiwe. Umushikiranganji Vyarimana yibutsa ko kuduza idarapo no kuririmba ururirimbo ruhagiza igihugu bituma urwaruka rukunda igihugu carwibarutse. Tumutega amatwi.
Idarapo no kurinda Burundi bwacu utakibaho. Nicyo gituma rero twaciye dushyiraho iyo ngingo yuko kuririmba Burundi bwacu mu gatondo no kuduza idarapo babwiza kubikurikiza ku mashure yose. Ejo mbere twariciriye ku mashure amwe amwe mu gisagara cya Bujumbura, tuzoguma rero dukurikirana kugira ngo turabe yuko ku mashure yose ari mu gihugu cacu yuko iyo ngendo nziza yo kuririmba ururirimbo ruhagize igihugu cacu no kuduza idarapo yuko iriko irubahirizwa mu gihugu cyose. Nibyo bizotuma urwaruka rwacu rukura koko ruzi yuko ari Abarundi babushitse, niho bazoshobora no kurwanira igihugu cyacu.
Inzamba.
Tubananize ano makuru mu byerekeye hagati y'akazi na muntu, abana ngo ni kazoza k'igihugu ari nacyo gituma bakwiye gukingirwa amabi bakorerwa, bishyikirizwa na Davis Ninganza ikigira cy'uburongoyi ishyirahamwe Sojipaye riharanira hagati k'abana. Ni mu gihe ku minsi yose itariki ya kane ruheshi hama hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabi akorerwa abana, David Ninganza asaba ababyeyi na leta gukurikiranira hafi indero y'abana no guhasha amabi bakorerwa. Tumwumvirize.
mu Burundi cyangwa kimwe no mu bindi bihugu abana baracatotezwa abana baracagira ibibazo abana hariho abagikoreshwa imyaka itaragera hari abajanwa mu bucakara hariho abubona ko bahevye amashuri bateze kuba bari ku ishuri dufise abana bo mu barabara kandi barabara ritavyara dufise abana bavyara abandi hatari bwagire bagakumigwa ntibegeranywe ntibakurikiranwe dufise kandi n'abana bigaragara ko bakoreshwa mu kibano kandi bitatekerezwa kubuko aha rero ncangira ko ntera akamo abavyeyi bamenye ko aribo bajejwe umutekano w'abana babo abashuri amashuri amenye ko ishuri araho umwana kurira mu rukundo kandi akaronkera indero abategetsi nabo bakingire bashireho de mekanisme kugira abana ntibasinzikazwe n'uwasinzikaye ashobore gukurikiranwa kugira agarukanwe mu buzima bwiza tugasaba rero ama radio nayo kwegira ikorwa gihambaye cyane cyukwigisha abanyagihugu kukijanye niteka ryo gukingira abana tutibagiye mu kibano nabo ko bafise uruhara rwambaye gushengeza uwo wese yubahutse kubonye agateka ku mana rero gushira inyungu zacu mu bana no gutegura kazoza k'igihugu k'abana katwese nyene nitwashira ingufu hamwe azoba riteka duteye igihugu
mu gusozera ano makuru twabateguriye nyuma yaho ingwara ya Ebola itanguye kubonekeza mu bihugu vya kano kare na cyane cyane muri leta iharanira ya demokarasi ya Kongo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatanguye imyiteguro yo kugwanya iyo ngwara mu gihe yoshika mu Burundi kuruno wa gatatu ubwo bushikiranganje bwarakoranije abajeje intwaro hamwe n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu ku mupaka wa Gasenyi ya kabiri mu ntara ya Buhumuza kuri iyo ruhuza Burundi n'igihugu cya Tanzania intumbero ikaba yari kurabira hamwe ingorane zitegwa n'iyo ngwara hamwe n'ingene abantu boyirinda n'inkuru tubaza Pierre Gahungu
abajejwe amagara y'abantu mu Burundi bariko barakomeza uburyo bwo kwikingira indwara ya Ebola ku mipaka y'igihugu inyuma y'urugendo rwo kugenzura inzira abantu binjiriramwo mu gatumba ku rubibe ruhuza Burundi na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yabaye kwa 30 rusama uheze inama yo guhuza ibikorwa by'inzego zitandukanye yarabaye kuri uyu wa gatatu ruheshi 2026 ku mupaka wa Gasenyi ya kabiri muri komine Gisagara iri mu ntara ya Buhumuza iyo nama yakoranije abajejwe intwaro hamwe n'abaserukira ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gutunganya uburyo bwo guhangana n'indwara z'ibyaduka abitavye iyo nama bariweje ingorane zishobora gutegwa n'inzira zikoreshwa mu kwinjira no gusohoka igihugu mu buryo butemewe n'amategeko muri ako gace gahana urubibe n'igihugu cha Tanzania bakabona ko izo nzira zishobora gutuma ibikorwa byo gukurikirana no kwirinda indwara bigorana mu rwego rero rwo kwitegurira ko iyo ndwara y'umugera wa Ebola ishobora kwaduka ingingo zitari nke zo kuyikingira zarashizweho ku mupaka wa Gasenyi ya kabiri aha twovuga ugukaraba intoke n'amazi meza n'isabuni gupima ubushuhe bw'abinjira n'abasohoka hamwe no gukurikirana neza ibijanye n'amagara y'abantu inyuma y'iyo nama abayitabiriye bakaba bariyemeje gukomeza ugukorana n'inzego zitandukanye zibijejwe no kogereza inguvu ku mipaka kugira bashobore kwirinda bongere bamenye hakiri kare ikabahangane n'ingorane yose yoza guhungabanya amagara y'abantu iturutse hanze y'igihugu
arakoze Pierre Gahungu kuri iyo nkuru yadutohoreje akaba ino ngahagarukiye amakuru mu kirundi twari twabateguriye bakoze mwe mwese mwakurikiranye bakoze n'abagenzanje bafashije kuyatorokanya mugiraho muba mubahwe na ubutaha.